Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
ndabaramukije mwese muteze amatwi ibiganiro vyacu kaze mura no makuru yo kuri uyu wa gatatu afatiye kuri bino bikuru bikuru abantu batatu bagizwe n'abagabo babiri n'umukenyezi baritavye imana ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri babitumwe n'isanganya ryabaye mu ibarabara mwezi gisabo hafi ya station ribisi mu gisagara cha Bujumbura abahaba bavuga ko ryatumwe n'umuvuduko w'imodoka zoba zari ko ziherekeza abategetsi abahaba basaba ko hofatwa ingingo zituma imodoka zigendera kumuvuduko udateza amasanganya muri komine Matongo y'intara ya Butanyerera naho hari kiziga c'umukenyezi catowe kizuwe kuri uyu wa kabiri mitongo ry'abapfuye ryo ku musozi Mvumvu ivyo bisubiye kuba nyuma yaho abajeje intwaro baheruka gutangaza ingingo zafashwe mu ntumbero yo gukingira amatongo y'abapfuye ubuyobozi bw'akarere k'ubuvuzi ka Rumonge buranegura ingendo ya bamwe mu bakorera mu mavuriro bakira nabi abagwayi babituye muraja kuvyumva muri ano makuru na rumwe mu gwaruka gwitunganiriza imigambi rushikiriza ko bigoye kuronka ingurane z'amabanki mu Burundi kuko basabwa ingwati babishikirije mu nama y'akarere kibera mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura navyo nyene muraja kuvyumva muri ano makuru aya makuru hamwe n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugihe mwashikirizwe na Kristali Zarerimana fadikanije mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Bentwari cyahereye mu bijanye n'umutekano ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri harabaye isanganya ku ibarabara mwezi gisabo igice kiri muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura abanyagihugu baharangura imirimo bavuga ko vyatumwe n'umuvuduko w'imodoka zoba zari ko zerekeza abategetsi abanyagihugu basaba ko bafatwa ingingo zituma imodoka zitagendera ku muvuduko muremure kugira hakingwa amasanganya aba ariko naho bavuga ko batazi neza ibyahononekariye bemeza ko arabahasize ubuzima abandi barakomereka Odironkeje Imana yashitse aho atugire ku muriri
kubwo makuru dukura habera iryo sanganya ngo hari mu masaha ya 11 z'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri ahimwe imodoka zigisoda zoba zari ziherekeje umutegetsi yagonga ipikipiki abayiriko baca basanda ubwo nyene muri uwo mwanya nyene iyo modoka yaciyise kabikomeye umuduga wo mu bwoko bwa Yas yaba ari muri iyo modoka izwi nka pickup canke iyo Yas nyene bamwe barakomereka gushika hari naho bo twahasanze bavuga ko hoba hari nabaciye basanda ubwo nyene
wo masaha y'umugoroba ari imodoka ya gisirikare bisi ari kumwe n'izindi harimo uri konseje ari kiravene abantu bapfuye bari ku moto nta mumama nya mupapa
abandi barabajanye kwa muganga sinzi byabaye nk'inyuma yabo bashitse kwa muganga
yari sanganya kabisa riteye ubwoba
umuvuduko wabo basa n'abiruka cyane kabisa
abo banyagihugu barangurira imirimo ahegereye ibarabara ryitiriwe mwezi gisabo barashima ko imodoka zinyarukana indembe kwa muganga ambulance zatebutse
barabangutse ubwo nyene baciye baza kabisa
abashye
mbo haraje ambulance nyene kirabajana kwa muganga
umuvuduko munini ku miduga cyane cyane yireruye abategetsi ibera kuri iryo barabara ryitiriwe mwezi gisabo ikabiteye ubwoba bahegereye batinya ko amasanganya nk'aya ashobora kuguma hibonekeza bagasaba ko yoziragabanywa mu gukingira abahaca
naratinye nuko nabiraba naciye basha ndiyirukira kabisa kubera ibyo nigeze kugeze kunda ko ngaha
rero umutegetsi agira ce ngaha ayi kubera babi ngira banka ko bocererwa ku kazi ngira nicyo biva ko kawaidi yo mvuduko umuntu avuze ngo yugabanuka harabo ca bibaza mu muntu ariko aravuga nabi ariko mu bisanzwe baba bakingiye abantu benshi
leta niyo itanga umutege imaze kubona ko hari amasanganya aba menshi cisohora itegeko ikavuga ati itegeko risohotse niri ngira amasanganya agabanuke
gushika mu masaha y'umutaga kuri uyu wa gatatu nabiharuro nyezi na vy'abasize ubuzima muri iryo sanganya canke icariteje byari bwamenyekane kiretse ko hari inkuru zahanwa ku buhinga ngurukana bumenyi zavuga ko ryo baryatejwe n'umwe mu mudugu urimo zigendanira umukuru w'igihugu
Odilon Nkeje Imana hagati aho ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano kuri uyu wa gatatu byerekana ko abantu batatu bagizwe n'abagabo babiri n'umukenyezi umwe bahasize ubuzima muri iryo sanganya n'abashika 16 barakomereka imiduga yagize isanganya ikaba ari umuduga wo mu bwoko bwa Toyota Ere agakwegoce jeep hamwe n'ipikipiki yo mu bwoko bwa Elo Hyundai ingendeshwa zose zakozwe ko n'isanganya sanganya zikaba zononekaye cyane umuduga uri mu bwoko bwa Toyota Yase ikinga hamwe n'ipikipiki byaciye bifatwa n'igipolisi ibiziga by'abahasize ubuzima hamwe n'abakomeretse bikaba byajanywe mu bitaro bitandukanye bihegereye nayo mu ntara ya Butanyerera hari ikiziga cy'umukenyezi catowe kizuwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri mu itongo ry'abapfuye ryo ku musozi Mvumvu wo muri komine Matongo uko kuzura bitavye imana muri iyo komine imibiri yabo ikagirwa kwicibwa imitwe vyatanguye haraheze hafi amezi abiri aho harugwa ibiziga bigera kuri bitanu bimaze kuzugwa ubwo bugezi bwa nabi bukaba bwaraye busubiye kuba inyuma yaho abajejwe intwaro baheruka gutangaza ingingo zafashwe mu ntumbero yo gukingira amatongo y'abapfuye aho mu ntara ya Butanyerera twakura mugenzi wacu Jean Nahimana
Chekiziga chare kizuwe kikongera kigacibwa umutwe cyari cy'umukenyezi yari yafubwe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze umutwe wiwe ukaba watowe mu gatondo ko kuri wa kabiri hafi barabara y'igihugu nimero imwe ya Bujumbura Kayanza neza na neza haruguru y'igituro cy'ibitoro cyo ngaho nyene Matongo iruhande y'ivyo ngo hari n'iyindi mva y'umwana aheruka gufubwa haraciye hafi indwi zibiri yafuruwe ariko ikiziga ntibakizuye uwo mubiri w'uwitavye Imana warayuzuwe muri iyo komine ya Matongo ukabwize uwa gatanu mu kiringo c'amezi yaba babiri abanyagihugu rero bakavuga ko igitangaje ngo ari uko abazuri imibiri y'abapfuye muri iyo komine imitwe baca baja kuyita mu kibanza kimwe kiraho kwibarabara rya kaburimbo ku mutumba wa Ruganza ivyo vyaraye bibaye inyuma yaho ku munsi wa gatandatu heze Jamzer Kanyana Mustante wa komine Matongo yari yashikirije ingingo zafashwe mu ntumbero yo gucungera umutekano w'amatongo y'abapfuye izo ngingo nazo zikaba irizo kwihaniza abantu gusubira kwahira ivyatsi muri ayo matongo co kimwe no kuhitembereza atarabagiye gufuba babo kubera ivyo vy'amangetengete bimaze iminsi biba muri iyo komine biteye umutima uhagaze abantu bo muri ako karere abarongoye paruwase rya Kabamba iri muri iyo komine nyene bavuga ko kuri uwo wa kabiri batanguye igisabisho cyo gufasha abantu ngo imitima isubire mu nda muri komine Matongo ni ntara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Kirutuyo
Jean Nahimana nawe urakoze bamwe mu bagendesha amapikipiki n'amakinga mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko muri rusange bakiriye neza ingingo ya buramatari w'intara ya Bujumbura ibahamagara kwandikisha gushasha imushazo kugendera ku vyuma vyabo mu gisagara abaganiriye na Radio Indundi kiritwe basaba ko ikiringo c'umunsi umwe co kongerezwa kandi ko n'ibibanza byo kwandikiramo vyo kongerezwa atanguza uwo mugambi ku munsi wa mbere buramatari w'intara ya Bujumbura yashikirije ko hashobora kongegwa ko iminsi bivanye n'ibitigire vy'abiyandikisha kuri buri zone Claire ya Kangundi
Abo bagendesha amapikipiki n'amakinga bamenyesha ko bakiriye neza iyo ngingo yo kwandikisha gushasha imusha zo kuzigendesha
batakiriye neza kubera babonye ngo hari butunenge ngo basanze imusha yabatsikanye bakomba ngo bagire impinyanyiro shasha ko babitubariye
yamara bamwe babona ko ikiringo c'umunsi umwe gikwiriye kuri zone imwe imwe mu gihe hari abandi bavuga ko ico kiringo kidakwiye
byo umuntu abonesha amaso kubera je nk'ubu ndahavuye nsanga turi abantu bane mico gihe rero ngirani hamwe abarundi dukunda gukora ibintu ku munota wa nyuma sino ntawo shoka avuga ngo ntigikwiye narijya mbona atabantu bari bahari 10 ndahamaze
nimike bivanye n'ubuza abantu baba bakora
basaba kwikiringo c'umunsi umwe co kongerezwa kandi naho bandikira hakagwizwa
mugabo bisaba ko yongereze mesi bivanye n'ubuzi tuba dukora butandukanye byo bavyiza cyane ko yongereze kiringo ko bafise umwanya sawa hari habata bafise umwanya kwiriye mugabo ongereze byo bavyiza cyane ko bofata ingingo bakiyandikisha no mu makaritie nibaza ndiho vyanyaruka ndibatse kuvaje abantu buze butaborohere bo kwitsa abakotsi bandika kugira binyaruke era biyunguruza ni beshi byo mu nvyeshi
buramatari w'intara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye yari yavuze ko inyishu bazozitorera ku mazone abo bagendesha amapikipiki n'amakinga
tweje kuraba ko izo mpapuro arizo ata zamagendo zoba zariyonye inyishu zosha tuyitanga ku mazone baturukamwe bako inyishu bazoyakirira kuri zone
mu gihe kiranga minsi cyatanzwe cerekana ko ibikorwa byo kwandika gushashizo mpusha bitangura itariki 3 myandagaro 2026 gushika itariki 28 myandagaro 2026 buramatari yari yashikirije ko bishitse kumbure mu munsi umwe isuzuma nirihere ariho boca wongera ko iminsi 2 canke 3 bivanye nuko abantu bangana kuri buri zone
kraya kankondiye igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu barabara catangaje kuri uyu wa gatatu kwimusha zo kugendesha imiduga zasubiye kuboneka urongo ico gipolisi Etienne Citegetse yavuze ariko ko abasanzwe baheraniwe izo musha batorinda kuja gutonda bazirondera ahasanzwe hakorera ico kigo ahubwo bobandanya imirimo yabo mu kurindira ubutumwa uwo bazobahejeje gukorera azohabwa muri telefone yiwe ngendanwa yaboneyeho n'akaryo ko gusaba ko atawogwa mu mutego wabo babesha ko bashobora kubakorereza umusha vyihuse tega matwi Etienne Citegetse
ama permis gushika kuri umuntu tatuvugana kwamaze kuzironka kugira dutunganirize abo twari duheraniye bo songere dutunganize nande muri kazoza twagomba dutumirire abantu bose duheraniye ama permis ko wogumi yo bari ko tutakeneye ko baza ngaha kuza kurundana muri PCR bagira umusunikano twariteguye muri logiciel dusanzwe dukoresha ko permis bageza kuyikora haco hasohoka message ya nyene permis ubwo nyene bamubwira bati permis yawe iraheje gukogwa uzoze kwitora umunsi uyu n'uyu barindire message mu telefone zabo zizobabwira ko permis je gukogwa babone kuza muri kino kigo ahantu basanzwe batora izo permis do conduire bashasha le procedure bari basanzwe bakoresha kugira baronye permis do ndure birabandanya ivyahagaze naba nagomba ngigwe ko mimiriza abo duheraniye ama permis uyu numwanya mwiza w'abantu babasuma ariho bita aba escrow wo kugira abo bantu bababwira bati amafaranga nganuko je ndabishoje gufasha permis yawe soke ningoka no mwanya ugabisha abantu ntagira umuntu yibwa nta muntu umashoye kubafasha ngo permis yawe soke mwanya bifurije ko ubwo nyene barinze kubirihira ibikenewe kubirihira bitonde bandire iyo message bazobona ko ibintu byabo batunganirizwa atamusunikano baduha umwanya wo gukora ibikorwa no baje kubikorwa byabo bya minsi yose turo turabatunganiriza
Radio Indundi Culture
Kadyo indundi kilito wa makure yacu arabandanya gisata chao ni chita imonzi mwurundi HCR kivuga ko imfashanyo zigenewe imonzi zaba kongomani ziri mwurundi zigiye kugabanuka ku rugero rw'ibice 25 kwijana imvo n'uburyo budakwiye kugereza imonzi zibandanye zifashwa uko vyahora nkuko userukira ico gisata yabitangaje mu kiganiro aherutse guha bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu Izo mpunzi zikaba zitewe impungenge nuko kugabanywa kw'iyo mfashanyo zikavuga ko ubuzima butoroshe bari basanzwe babayemwo bushobora kunyuka.
Mwicho kiganiro Brigitte Mukanga Eno yavuze yuko imfashanyo y'amafaranga igenewe izo mpunzi igiye kuva ku mafaranga 38 ikata ku 13 gusa yahorahabwa buri muntu muri izo mpunzi ku kwezi. Imvo ikaba ari ugiye yavuze ko budakwiye kugira izo mpunzi zibandanye zifashwa nk'uko vyahora ngo kugabanuka kw'iyo mfashanyo guteye impungenge impunzi z'abakongomani ziri mu makambi zahora zihabwa ubwo bufasha kuko ubuzima bugoye bavuga ko bari babayemo bushobora kunyuka nk'uko bivugwa n'izo mpunzi ziri mu nkambi ya Busuma muri komine Ruyigi ntara ya Buhumuza
13 natwe turibaza azudufasha iki iminsi 30 canke 31 ivyo 13 two bifungura gute
Izo mpunzi zibona ko niburi buri ayo mafaranga yari kuguma uko yahora aho kugabanywa
tubona ko bitoroshe ibyumbi 13 byokora iki
ibyo bihumbi 13 by'amafaranga y'amarundi none babiduhaye abana bazogiki ahubwo twebwe tubona ko ari ukutwicisha inzara uronsa yo uyakoresha gute mu kwezi twasaba ko boyongereza agapfuma guma ari 38 byofasha
ariko HCR rivuga ko mu byo ritegekanya gukora kugira izo mpunzi zibandanye zihabwa ubufasha ari kubandanya kwegeranya uburyo mu yandi mashyirahamwe harimo no gukura kuri imwe mu buryo bugenewe impunzi zimaze imyaka myinshi mu gihugu ariko zo zimaze kumenyera kwigwanako
mu gisata c'amagara y'abantu ubuyobozi bw'akarere k'ubuvuzi Karumonge buranegura ingendo y'abamwe mu bakorera mu mavuriro bakira nabi abagwayi babituye muganga Alex Nkurunziza aramuswa ko karere asigura ko arabakira abagwayi hisonzwe kimenyane mu nama yabaye hagati y'abajejwe bisata bitandukanye n'ubuyobozi bwa komine Rumonge intara ya Burunga kuri Nondwe Musitanteri Auguste Minani yamenyesheje ko abajejwe amagara y'abantu babwirizwa kwakira neza babituye ari sendayize
Uyu ni ujejwe akarere k'ubuvuzi ka Rumonge yerekana ko hari abajejwe amagara y'abantu mu mavuriro amwe amwe bakira nabi abaje kubitura Muganga Alexi Nkurunziza asigura ko kwakira neza hari cyo yifasha ku mugwayi.
Yabonye wamwakiye neza ukamubana n'uze nyobwo hatawe adanawo mwandi ya parasamol. Akagira kumba yakize kumuri kweri yanoze ate. Yabonye ko amwitaye.
Umuyobozi wa komine Rumonge avuga ko kwakira neza ataco wisunze biri mu vy'abajejwe amagara y'abantu babwirizwa gukora musitanteri Augustin Minani agahamagarira uyo mugwi w'abakozi kwakira neza abaje babitura
kwakira abantu neza avuga ko abana biwanje asa biwanje abasha wari mivu ntugire aba ngo afaruguru ngo abapepfo ice byoroha ari umukejuti uyu ni nka mama ari umutamutu uyu ni nka papa gusa kona abantu nka mama nka papa nka sonka nyofuru Agora a frere, a petit frere, se liga na neza. O que é neza? O lado como o Samagara, a Maki, a Taduzumimbo. Agora eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer um gabo. No stress. Munhata fez stress, mas agora fez stress.
Muri iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa komine Rumonge mu vyibukijwe nuko abajejwe amagara y'abantu bategerezwa gukora bisunze akaranga mutima ku mwuga barangura imisi yose.
Arakoze Alice Ndayinzeye rumwe mu gwaruka gutunganiriza imigambi rushikiriza ko bigoye kuronka ingurane z'amabanki mu Burundi gusabwa ingwati garanti no kubura ubwishingizi asihanse mu burimyi nivyo hanini bibabera intambamyi zo kuronka izo ngurane mu gihe baba bacirondeza bashikiriza ko atamazu canke amatongo basabwa kugwatiriza bararonka mu nama y'akarere iri kibera mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura mu Burundi ijanye no kwitunganiriza imigambi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ubwo gwaruka twaganiriye rusaba ko leta yohimiriza amashirahamwe akorera mu gisata c'ugwaruka gutanga imitahe ku kiri bato inonkuru tuyibaza Jota iratuzi
Emile Sengiyumva harongoye ishiramwe sohaburira imari kongera rigashora ibizinu yemeza ko atangurane ya banki yaronse mu gutangura bivuye ko atangwa ati inzu isabwa na banki yarafise mu gihe atanu bwishingizi buri mu gisata c'uburimyi
baguma basaba izo garanti meme la biche yagumi saba garanti bashaka kuvuga bati umugambi wa ni miliyoni ijana par exemple kuvuga bati zana amarikit amahera ushirenga angana gutya pourcentage ingana gutya urumva kuba mu jeune agitangura amafaranga ntabayoroshe tutavuze garanti y'inzu tutavuze garanti y'inzu kubera ufise titre y'inzu vraiment aho byokoroha ntibyogorana kuko udashoboye kuhambura usumva bafise ikintu kiri palpable mugabo ibyo byose umva ku mujeune entrepreneur ku muntu w'umudebita ntibiba byoroshe
Jean Paul Irakoze yegeka kijambere inzuki akanashora ubuki nawe nyene yemeza ko atangurane yigeze aronka mu ntango kuko yabuze ingwati itongo yasabwa
icyo nari nakibagije muri kopeke baca bambira yuko kugira baguhe ingurane no kutanga ingwati hanyuma bakarabiyo ngwati ku buryo wewe hagize ikintu kiba mu nyuma bafata ya ngwati yawe
agusabye ingwati bwoko ki
itongo sinavuga ati giye kubera ndacyari umugene papa ntatongara nk'umorera nta prasera ndagura reka mbe ndakoresha uburyo mfise ni natera imbere basi sawa
ahubwo gwaruka rugasaba leta gufasha
mbo ikintu twasaba leta kubijanye n'umutahe wagutse nuko abona hari amashyirahamwe akorera ngaha mu Burundi nuko leta ngishikira amashyirahamwe ikavuga ati genda mukorere mwari uriya gwaruka hariho amafinansi masa aza sajentere bagatanga kwizo finanse ku buryo abajene entrepreneur boroheko cyakintu cingwa turumva nico ba kikibaye
ico kibazo cyo kubura amabanki afata mu mugongo gwaruka mu kororosa ingurane ni naco cakoranije kuri uyu wa gatatu abakorera mu gisata c'uburimye n'urudandazwa rw'ibiyakomoka ko muri Afrika bamwe nabandi bakaba babona ko hoshingwa ikigega coza kiratanga ingurane kugwaruka atagisabwe kandi amareta akabigiramo uruhara
Jotan iratozi urakoze kuri iyo nkuru wari waduteguriye aya nawe tugarukirije ko ano makuru ku isa 12:36 nabakengurukire mwese mwari muduteza amatwi nshimiye Kofi Olivier ntwari karatuma amajwi bashikira aya makuru mwakomashikizwa na Kristo Izarelimana tuyifurije kugira ibihe byiza murakoze